Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu ingenekerezo rya 2022 mu kakaro umwaka w'2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Barasaba kukuri kumenyekana kubijanye n'inyuruzwa giwe abo ni bamwe mu nshuti n'umuryango w'umumenyesha makuru iwacu uyu munsi imyaka 6 ikaba yarumanye atawuramenye irengero giwe. Inkwazangabo umunani z'igihugu cy'u Burundi nizo zarungitswe ngo zije mu butumwa bw'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Amakuru dukura aho avuga ko zoba zigiye gushiraho umugwi w'abasirikare b'akarere ka Afurika y'Ubuseruko bazoba bajejwe kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Muraza kuzumva murano makuru. Amahinguriro y'ibifungurwa n'ibinyobwa akora adakurikije amategeko yahawe ukwezi kumwe gusa kugira ngo azobe yamaze gutangura gukurikiza amategeko n'amabwirizwa agenga ikigo cya leta kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibihingurwa n'amashirahamwe BBN byatangajwe kuri uyu wa gatanu n'umuyobozi mukuru w'ico kigo. Mukanya inkuru imwimwe ukwayo kaza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese dutangurira no makuru kuri ino nkuru ivunaguye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe aramutswa umuryango wa Afurika y'Ubuseruko mu kiringo cy'umwaka umwe kuva kuri uyu wa gatanu kumuhingamo. Ingingo yafatiwe mu nama igira ya 2022 yahuje abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yarusha muri Tanzania. Evariste Ndayishimiye akaba asubiriye umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta mu gihe harangwa injyane mu buseruko bw'igihugu cya Congo aharangwa imigwi y'abagwanyi itari mike hamwe n'abasirikare b'u Burundi binjira muri ico gihugu nk'uko biboneka mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe mpuzamakungu. Tukiri mu ngwano zo mu gihugu cya Congo nyene umugwi w'abasirikare b'u Burundi ugizwe n'intwazangabo 8 harimwo intwazangabo 2 zifise ipete rya general barungitswe mu butumwa mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare avuga ko boba bajanywe no gutegura ishirwaho ry'umugwi w'abasirikare b'akarere ka Afurika y'Ubuseruko uzo bujejwe kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho no kugarukana amahoro mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Abasirikare bakaba barungitswe muri ico gihugu ku mugaragaro inyuma y'ikiringo kingana umwaka urenga havugwa mu buseruko bwa Congo. Abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe Sende Devdede mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Inkuru twateguriwe na Eddie Claude ni nahazwe.
Abasirikare barungitswe mu gisagara cha Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko ni kilometero birenga gato 25 uvuye mu gisagara cha Bujumbura. Amazina y'intwazangabo uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe umaze kumenyana General de Brigade Nyasomana hajejwe ububiko bwa gisirikare uwo bita G4 Logistique FDNB wakaba yahoze arongoye igendereza rya gisirikare wakabiri ni General de Brigade Dominique Nyamugaruka arongoye intara ya mbere ya gisirikare wakaba yahoze arongoye kambi cungera umukuru w'igihugu ku ntwaro y'umuhisi President Petero Nkurunziza. Wa gatatu ni Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa arongoye batayo ya Police Militaire uwo akaba yahoze arongoye batayo y'ijana 12 yo mu ntara ya Cibitoke aho yavugwa ko ariwe yarajejwe ibi kogwa vyose vya gisirikare cyakorerwa mu gihugu cha Congo. Wa kane ni Lieutenant Colonel Nyandu yarongoye ikambi y'amajana 2012 imaze gihe kinini ikorera mu rukoko mu nkengera z'uruzi Rusizi. Amakuru atangwa n'abasirikare akavugwa ko bamwe mu basirikare bo muri iyo kambi bakorera ku butaka bw'igihugu cha Congo. Kuva igitwagwa na Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye Nyandwi yagomboye izindi ntwazangabo n'abafise ipete rya major abo nabo ni major Jean-Claude Nshimirimana, Major Emile Nshimirimana, Major Leonce Segetera na Major Silvestre Nkurunziza. Abandi basirikare 8 na bafisa mapete ya caporale na caporale chef amakuru ava muri bamwe mu basirikare akavuga ko ari abagendanye bizo ntwaza ngabo. Amakuru nyene avuga ko kuva kuri wa kane uheze abenshi muri abo batabonetse aho basanzwe bakorera. Aya makuru nyene akavuga ko abasirikare bari kuri urwo rutonde babonetse mu gitondo cyo kuri wa kane no kuri uyu wa gatanu mu ikambi ya gisirikare yo mu Gatumba, kilometero 13 by'igisagara cya Uvira byanditswemo ko bagiyemo. Aya makuru akavuga ko kuri uyu wa kane uheze bose biriwe Uvira bakagaruka kurara mu Gatumba. Mu basirikare bakavuga ko barungitswe mu butumwa bwo gutata ivyo bita reconnaissance mu Gifaransa gene hoshigwaho ibiro vya gisirikare vya karere ka Afrika buseruko cyafashanya n'igisirikare cha Congo iharanira intwaro rusangi FARDC mu kugwanya imigwi yitwaje igwanisho ivugwa mu buseruko bwa Congo harimo umuhari M23. Abasirikare b'u Burundi barungitswe mu butumwa buzwi aho muri kivo y'umanuko mu gihe haheze umwaka urenga vugwa abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Congo, aho amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu ba Congo n'amashyaka amwe yigenga avuga ko baba bari kumwe n'imbonera kure za CNDD-FDD. Ico bikoze leta y'u Burundi yagumye ihakana ko atabasirikare bayo bari muri ico gihugu ca Congo.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Imyaka 6 irarumanye Jean Bigirimana yahoze arumenyesha makuru wa iwacu abuzwe irengero umuryango wiwe w'amaraso cyo kimwe n'umuryango w'amenyesha makuru bakaba badahengeshanya gusaba ko ukuri komenyekana kubijanye n'inyuruzwa rya Jean Bigirimana. Ni inkuru ya Georges Nimenya.
Haraheze imyaka 6 hari kuwa 22 mukakaro umwaka 2016 umumenyesha makuru Jean Bigirimana yagiye kurondera makuru kuva ico gihe ntiyagarutse. Wahoze ari umumenyesha makuru mu radio Rema FM yanyurujwe mu gihe yaraherutse kuronka akazi mu kinyesha makuru iwacu. Jean Bigirimana umunsi abugurengero nkuko bamwe mu bo bakorana babivuze yari yagiye kubonana n'umuntu ibugarama mu ntara ya Muramvya. Jean Bigirimana yoba yanyurujwe naho mu nzego ziperereza ibugarama. Uyahoze akorera ikinyesha makuru iwacu akaba yagirizwa n'iperereza kuba yahora agira ingendo nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda, aho ngo yoba yaragize ikiganiro ku buzima bw'amenyesha makuru b'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Misi ya mbere bamwe bari bazi ko afungiwe mu gasho k'iperereza i Muramvya. Atani misi ihaciye haratowe ibiziga bibiri mu micungararo yaho Jean Bigirimana yarafungiwe. Bamwe bakibaza ko muri ivyo biziga hari imico ya Bigirimana naho itashobotse kumenyekana kuko vyari vyaciwe imitwe. Inyuma y'imyaka 6 Jean Bigirimana abuzwe irengero, umuryango wiwe w'amaraso n'umuryango w'abamenyesha makuru ntibahengeshanya gusaba ko ubutungane bwokora kubijanye n'iryo nyuruzwa kugira ngo ukuri kumenyekane.
Shoje Nimenya arakenuye. Birateye isoni n'agahinda kubona inyuma y'imyaka 6 umenyesha makuru Jean Bigirimana azimiye amazima yongo ubutungane bw'u Burundi butarashira ahabona ivyavuye mu matohoza. Ivyo bivugwa na Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru ibeji, aho abona ko bigaragara ko ubutungane bw'u Burundi atagushaka bufise kugira ngo ukuri kuja ahabona. Tega amatwi Alexandre Niyunge ko
birababaje birateye isoni kubona vyitwa ko amatohoza hari amatohoza yatanguwe igipolisi cy'u Burundi gushika imyaka 6 yose iheze gushika ubu umuryango w'amamenyesha makuru umuryango wa Jean Bigirimana utaramenyeshwa aho ayo matohoza yageze. Birababaje, biraboneka neza cyane ko ubucamanza bw'u Burundi atagushaka na guke bufise kugira ngo bushengeze abakoze iryo bara ryo kumunyuruza no kuburwa amazima yongo kwa mugenzi wacu Jean Bigirimana. Turasubiye gutera kamu kugira ngo bwikubitagashe kugira ngo koko ubwo butungane ubwo bucamanza uheze bwifate mu jisho bushengeze abakoze ico caha kibi kibisha. Icyo twavuga nuko naho aho twarindiriye hose turizeye ko ubutungane buzoteba tere bitebuke ukubita intaye mu gahanga bakoze iryo bara haba mu Burundi canke mu yandi masentare aho ubutungane bukiri.
Tukiri mu bijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nyene igihugu cy'u Burundi kirakwiye gukorana n'intumwa za ONU zijejwe gisata cy'agateka ka muntu nkuko byari bimeze imbere yo mu 2015 aho kuguma kivuga ko kitabakeneye biri mu rwandiko numero 48 gwasohowe n'ishira hamwe SOS Torture kwigenekerezo rya 2019 ruheshe uno mwaka kugayime kwizera ajejwe gutunganya ibigambi muri iyo shira hamwe urundi bukwiye guhindura ingendo ugakurikiza amategeko gonyene bwateye ku gikumu kugira ngo bwisubize umutamana mu makungu umviriza eme kwizera
kuva haduka injyane za politike zabeye ku ngingo iteye ku biri n'ibwirizwa shingiro yo kwihagira ikingo cya gatatu Burundi bwafashe ingendo yo guhagarika gukorana n'ibisata bya ONU bijeje kubereza gatya kazi na muntu gutyo ihonyanga na nkana amasezerano mpuzamakungu yateye ko igikumu hari uburorero bwinshi ngaruke kuri bukeye muri bwo kuva mu 2016 Burundi bwahakanye gukorana n'umugwa w'amatohoza washyizweho na ONU gushika mu mwaka wa 2021 aho uwo mugwa wakorewe mu ngata n'intumwa idasanzwe igejeje amatohoza yeruso nayo kwiyamirizwa na leta y'u Burundi muri kitugutu 2017 Burundi bwikuye mu masezerano y'i Roma kugira ngo dutsimbatatse umuco wo kudahana kubyaha byari ko bitohozwa na sentare mpuzamakungu nkanabyaha y'irahe mu 2019 igisata cya ONU gikurikirana iby'agataya kazi na muntu cyarugaba mu Burundi bisabwe na leta y'u Burundi naho imvugo yahindutse kuva habaye impinduka mu barongoye igihugu mu 2020 tubona impinga ikiri ndende mu ngiro mu byerekeye yubahirizwa ry'agataya kazi na muntu mu Burundi ivyo bikaba ari vyo bibandanya gucakuza ishusho y'igihugu bikanatuma Burundi buharwa ivomo Burundi rero bwari bukwiye gufatira ku bunararibonye bwari bwararonse mu gukorana n'ibisata bya ONU imbere y'uko haduka indyane 2015 aho bwafatiye ya mbere mu gutanga ivyegeranyo mu masuzumwa atandukanye bwagirirwa mbere bukanunganirwa n'ivyegeranyo by'amashyirahamwe yigenga ubatakibarizwa mu gihugu tukaba dusaba Burundi igashyira mu ngiro amasezerano yubahiriza agataya kazi na muntu yasinye atagahata gutyo igasubiza iteka igihugu kibandanya gutakaza mu makungu amashyirahamwe yigenga n'ibinyamakuru nabyo tubisaba kubandanya biterera agacumu k'ubumwe mu guharanira ko uburenganzira bw'abarundi bwubahirizwa
Yari yeme kwizera ajejwe gutunganya imigambi mwishira hamwe SOS Torture ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa nico gihawe amahinguriro akorera ibifungurwa n'ibinyobwa mu Burundi adakurikije amategeko y'ikigo kugira yitunganye mu kubahiriza amategeko asabwa ico kiringo cyatanzwe kuri uyu wa gatanu n'ikigo cha leta kigenzura ubuziranenge bw'ibihingurwa n'amashira hamwe BBN umuyobozi mukuru w'ico kigo Severin Sindayikengera mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru avuga ko isuzuma ryakozwe basanze hari biribwa n'ibinyobwa byinshi biri ku isoko ariko bidakwije ibisabwa n'amategeko agasaba abanyagihugu kwitonda mu kugura ibintu babona bidafise ikibiranga ku neza y'amagara yabo tumwumviriza
ikigo BBN kibijeje cyaragiye ku rubuga kiragira identification urutonde kwa mashira hamwe turagenda ku isoko n'ama producteur yabo n'abashira ku isoko badafise ibyangombwa twabasaba igikuru mwomenyesha nuko abandi bantu dukorana babona ampleur le danger iriho kuri ibi bintu biri ku isoko bibangamira amagara y'abantu iki kiringo dutanze ni kinini dutanze ikiringo cy'ukwezi mu kuvuga gushika itariki 2022 z'ukwezi k'umunani 2022 turafite amategeko atugenga ubutazoba yubahaye amategeko yo gushyira ibintu ku isoko bitagira certificat cyangwa certificat zaheze ntibaze gusubirishamo n'ibindi nk'uko mibona ngaha tuzoca tubatabira ibihano bijyanye n'amategeko kuko amategeko ariho izo shyirahamwe tubabwire nkeya nawe muzisi turabona o mineral yitwa Baraka societe nike cs bari baronse lisanse mbwa iyo lisanse ni expire murabona iya kabiri jido tangawizi ibintu bya tangawizi birateye ikibazo duheruka gusohora ama norme yazo biri ku isoko mugabo na certificate twigeze tuba tugende ku ya gatatu rahatanga wizi beshi murakunda kuyinwa ubundi ko ndatembera mu gisagara mbona abantu bafite rahatanga agenda abantu ni kibazo abantu batanga wizi ni baje hamwe bagira ihinguriro rinini nk'uko kwa Brarudi Brarudi ni duteri ngorane na gatoro kukubera bakora ibintu bitunze amategeko Zido marakucha akeza yumu akeza mutima company gitanse yaragi Redend whisky yo muri Burundi juice company certificat expire pas de renouvellement korumuti tanga wizi ah ndabonye kakantu abantu bose uciye ngo korumuti yo kavu kirumara costos uno muntu na certificat icyo tubasaba abanyagihugu nukuba bocu bwenge Ito kintu kitari ko certifika nukubera tukiri inyuma mu bintu by'ubuziranenge ariko abantu urabanyagihugu ibyo bintu bitari ko akaranga kerekana yuko bidashobora kubangamira amagara y'abantu twebwe nikubwira abanyagihugu mu byiherezo ya
Nino nga duce dusozera makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu dushimire mwebwe mwese mfashe umwanya wo kuyakurikirana Josine Kaze nayo bashikirije nkabandabike banuye naho ubutaha